nzamba
nzambira samirana
sangwe kaze bakunze mwese muduteza matwe njya sango njya makuru mu kironi twabateguriye kuri no wa kane tureye kwegenekezo rya gatandatu rusama umwaka w'ibihumbi 2021 ayo makuru nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikwirikira basaba guhagarika no gushengeza ababashurashuriza abana abona ababyeyi barereye ku mashuri atandukanye yo mu ntara ya Makamba aho batunga gatoki abayobozi b'amashuri n'abigisha umuyobozi w'ishuri shingiro rya base ya mbere mu gisagara cya Bujumbura asabwa gusubiza amafaranga y'intererano yasabye ababyeyi barereye aho mu kiringo cy'imyaka itatu akaba yavuga ko ari amafaranga yo kubaka uruzitiro rw'ishuri gushika kuri uno munsi rukaba rutarubakwa umushikiranganji migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu nawe yari nubwe nabo banganya igihagararo batashoboye kumwakira mu rugendo yahoramwo mu bihugu by'i Burayi umwari mapu Burundi ngo ntibitangaje hisunzwe amabi y'agahomerabunwa akibonekeza mu gihugu cy'u Burundi aya n'ayandi twabateguriye ni murano makuru mungira mushikirizwe na jewe Alice Akimana mukanyi sase amakuru mwidodindo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu abigisha n'abayobozi bashurashuza abigeme mu mashure n'ingeso yibonekeza cyane mu mashuri atandukanye y'intara ya Makamba ikibabaza ababyeyi ngo nuko abakora ibyo byaha aho guhanwa ngo bakurwa mu mabanga yabo gusa ababyeyi bagasaba ibihano bikwiranye n'icaha n'inkuru dushikirizwa na Delicia Kamikazi
iyo ngeso gukingira ikibaba abayobozi hamwe n'abigisha ngo yabaye ndanse cyane cyane mu komine ya Nyanzeraki na Kayogoro aho ababyeyi bakidogera bamwe mu barongoye indero mu makomine kuba bakingira ikibaba abo bavugwa muri ubwo bugizi bwa nabi uburorero bwa hafi na ku muyobozi wa rese kominale bikina riri muri komine Kayogoro yagiriza n'abana kuba abashurashuza guha abana yashurashuje ibinini byo gukinga inda mbere no gufasha gukoroza inda kubazitwaye abanse ko abashurashuze nabo akabimisha amanota uwo muyobozi aho guhagarika mu mabanga akongera gakwikana n'ubutungane ngo urongoye indero muri Kayogoro ngo yamutegetse kwandika urwandiko rwo gutanga imihoho vyonyene uwo muyobozi akaba yahavuye atasubiza uwundi kwigenekeza rya gatandatu ndamukiza ariko akaba atashikirije ubutungane nk'uko amategeko abivuga uwo akaba yaje akurikira uwojeje ivyigwa kuri sekominari Nyanzara nawe ne yagirije n'abaregwa babigeme kubashurashuza ivyo mbere bikaba byarashise no mu buyobozi bw'indero mu ntara mu mpera z'igice cya kabiri cy'uyu mwaka ariko nawe akaba yasabwe kwandika ikete ryo gutanga imihoho ryonyine muri iyo komine ya Nyanzara kinyene umwigisha yigisha ku ishure risekominari Shalom nawe nyene yahagaritse kuwa 33 ntwarante inyuma yo kwagirizwa n'abaregwa babigeme kubabomorera ko aho baba igihe cy'isaha 5 zirenga z'ijoro arondera kubashurashuza uwo ariko nawe yamaze mu gipolisi umwanya umara kandi yafatanye itonga ababyeyi n'abaregwa bagasaba abarongoye indero kugira ibishoboka ntibabandanye bakingira ikibaba abagiriza kugoba izo baragiye twarondeye umuyobozi w'indero muri iyo ntara kugira aduhe umuco kuri ivyo bivugwa turamukena
Delicia Kamikazi tumukengurukire duce tubananiza ano makuru yacu kuri izi nkuru zivunaguye umwana w'umwigeme afite imyaka 5 yarakubaguwe bikomeye mu gukubitwa bunyamaswa n'umubyeyi wiwe yitwa Isa Kwigize ku munsi wa gatatu ku mutumba wa Nyagatovu muri komine ya Gashoho y'intara ya Muyinga nk'uko amakuru ava i Nyagatovu abyemeza uwo mwana ngo akaba yaborejwe igufa ngo azira yuko yaba yitumye mu muceri wanikiye urindiriye gusekugwa nk'uko ayo makuru abananya byemeza Isa Kwizera akaba yavuye ahagarikwa n'igipolisi ashigwa mu minwe y'inyamiramabi muri komisariya ya komine Gashoho kugira ngo azoshikirizwe ubutungane naye mu ntara ya Kayanza umwigeme yarazwe ku izina rya Maria Goretti nkurikiye w'imyaka 37 wo ku musozi gahahe muri komine n'intara ya Kayanza yaritabye Imana ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu yiyahuye ababanyi bavuga ko ngo yoba yiyahuye nk'igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo akoresheje ikiziriko bavuga kandi ko yaramaze imisa agwaye uwo yiyahuye akaba yaciye afubwa uwo munsi nyene mugi polisi mukayanza bamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo bamenye icatumye uwo mwigeme yiyahura. Turabandanya n'amakosi abateguriye abantu 93 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe, abandi batatu baranyuruzwa mu kwezi guheze kwa Ndamukiza. Ibyo biri mu cegeranyo cashizwa habona kuri wa gatatu n'ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi. Iyo shyirahamwe risigura ko abakekwa gukora ayo mabi ngo arahandi n'urwaruka rw'imbonera kure bamwe mu bapolisi n'inzego za leta muri akati Burundi, bagasaba leta y'u Burundi guhagurukira no guhana abakora ayo mabi. Tega matwi Auguste nimubona ari mu gisata cyo kumenyesha amakuru muri akati Burundi.
Akati Burundi yerekana muri ico cegeranyo ibiziga by'abantu bo muri Tongwa mu nzuzi atari cyane muri ico cibitoke hamwe no mu kiyaga Tanganyika. Yerekana muri ico cegeranyo abantu bo bagandagurwa ibiziga bigatabwa hafi y'ingo zabo canke bigatogwa mu ngo zabo, baje bintara bagaca bihutira kuvuga yuko ari ingorane z'amatongo canke abantu baba bagirizwa uburozi. Ibyo byose bakabivuga atanatohoza yabanje kuba kubera ibyo byose rero akati Burundi irasaba leta y'u Burundi yo guhagarika iryo hohoterwa ry'agateka kazira muntu kariko karakorwa mu Burundi no gutohoza igashengeza abo bantu bose baba bagirizwa ubwo bwicanyi. Akati Burundi kandi isaba leta y'u Burundi kubahiriza na cane cane ibisakwa mu bikorwa by'igipolisi karaba koto abantu barengane hamwe n'uko abantu bafashwe bocirwa imanza hakurikijwe amategeko. Kandi Burundi yaheze isaba mashyirahamwe aharanira leta y'akazira muntu mu Burundi na cyane cyane ishyirahamwe CNDH gukoresha ububasha ihabwa n'amategeko mu gufasha mu kubahiriza amategeko y'akazira muntu, tubaze uko bandanya bihungabana muri iki gihe.
Inzamba
ikiraro cyo kuruzi kirasa kiri ku ibarabara ry'igihugu inomero 3 cacitse kuri uyu wa kane. Amakuru aba mu ntara ya Rumonge akaba avuga ko ico kiraro cacitse nk'igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abafata ingendo baja mu ntara ya Rumonge bava mu gisagara ca Bujumbura canke bava i Bujumbura baja mu Rumonge bakaba baciye basubira inyuma nk'uko bivugwa na bamwe muri bo. Ico kiraro cyo kuruzi kirasa nico kigabura intara za Rumonge ku ruhande rwa komine Muhuta na Bujumbura, iyo bita Bujumbura rirare ku ruhande rwa komine Kabezi. Tubananirize ano makuru mu gisata cinero, abavyeyi batanze amafaranga yo kubaka uruzitiro rw'ishuri shingiro rya base ya mbere ruri muri zone ya Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura basaba gusubizwa amafaranga yose uko bayatanze. Ivyo babivuga kuko ngo kuva aho abakurikirana umuyobozi w'iryo shure bategekeye ko ayo mafaranga yatojwe hadakurikijwe amategeko yosubizwa abayatanze, muri kino gihe bavuga ko bariko basubizwa ayadakwiye. Basaba abatanze iyo tegeko gukurikirana uko ririko rirashirwa mu ngiro. Inkuru ya Jacob Siboman.
Amafaranga umuyobozi w'ishure shingiro rya base ya mbere mu Pfasoni Germania Bandira yategetswe gusubiza yatanguye gutozwa mu mwaka w'ishure w'2018 ushiriwe 2019. Atozwa mu mwaka uheze w'2019 ushiriwe 2020 hamwe n'uyu mwaka w'ishure ugeze hagati wa 2020 ushiriwe 2021. Mwana wese yiga kuri iryo shure ku gice cy'ishure cyose yategekwa kuriha amafaranga 5,000. Utatanze yaraheza akirukanwa. Mwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure arigana uko vyagenze.
Uwo mudirektrice onara kuri ekofo base ya mbere yitwa Bandira Germain. Ibyo ntiyo bitanguye abane pasi. Aturinyisha amafaranga ngo kugira ngo bubake krotiye ngo hari n'ishure ngo rikrotiye. Aja ko aragira kurekitira amafaranga. Ayo mafaranga ntabwo yigeze ayashyira no kuri konti y'ishure. Yashyize nka kuri konti yiwe. Niho yatoje kwitura nyakubahwa Misitanteri wa Mukaza. Ndetse ari kumwe n'umuyobozi w'amashuri mu komini ari bugeseye ku munsi wa mbere baraza kugira ngo batwarize amafaranga dutanga kuko abana bacu yaza arabiyokana ngo nimwariha taha abana ntibari bakiga bama mu ibarabara. Natwebwe abavyeyi ntadufata nk'uko umwe ngo turerere ngaho umwe ngo abana bacu si abana b'igihugu.
Abavyeyi barereye kuri iryo shuri imyidogo yabo yahavuye ishikira abarongoye komini Mukaza hamwe n'abarongoye igisata c'indero muri iyo komini, maze bamaze kugira inama n'abaserukira abavyeyi bategeka Germania Bandira gusubiza amafaranga yose yatoje. Imvongo nuko amafaranga avuga ko arayo kubaka uruzitiro rw'ishure yatoje adakurikije amategeko. Abavyeyi ariko bakavuga ko bari kubasubizwa amafaranga adakwiye. Umuyobozi asaba ko abavyeyi berekana aho barihiye ayo mafaranga mu gihe cy'imyaka ibiri y'ishure bariha, ariko ntibahabwe icyemeza ko barishe, bakandikwa gusa mu bitabo.
Iyo nama imaze kuba atuzaho kumeze ndetse yabitubwiye neza ko mamubwiye ko ntaho yadusubiza ayo mafaranga. Nawe ariko arayasubiza, ariko asubiza amahera adakwiye guhera avana nepasi atoza na nepasi atoza. Umugabo ariko asubiza iyo mwaka gusa, kuko ariko asubiza iyo mwaka gusa ngo tudane karesi, kuko umwaka niwo twarihira kuri lisite. Iyo mwaka wahera nta maresi dufise, kuko ayo mafaranga twataga tuvaga mu bakandika kuri lisite abanyeshuri bayatanga babandika mu gitabo. Mwenye mafaranga yoyo ya baya nepas na ya nepas na ya runga buti yote kwa sawaje tunwaru ndetse n'umushikiranga anji abyumva w'indero.
Uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Radio Nzamba ruvuganye kuri telefone na Germany yabandira kubijanye n'ayo mafaranga. Yamenyeshije ko amafaranga yose yatanzwe ariko arasubizwa abayatanze, berekanye icyemeza ko bari barayatanze. Ku kibazo cy'uko hoba hari amafaranga yatanzwe badafite ibyemeza, nta nyisho yashimye gutanga kuri ico kibazo.
Jacobo Sibomana tumukenkurukire mu gisata cy'ubudandaji, naho n'ubu haracibonekeza ubukene bw'isukari mu mihinga itandukanye y'igihugu, naho ishyirahamwe Sosumwo rihingura riguma ryemeza ko ryakoze ipiye aho yategerezwa kudandarizwa ntiboneka. Ibyo bigatuma hari abadandaza bikika mu keza. Inkuru ya Diane Nkurunziza.
Mu ntara zugarijwe n'ubukene bw'isukari harimwo Kayanza mu gisagara cyaho cyo kimwe no mu micungararo yacu, abadandaza baciye binyegeza inyuma y'iryo kena mu kuduza ibiciro. Ikiro cyagugwa 2,500 ubu kigugwa hagati 4,000 n'ibihumbi 4,500. Ivyo vyatumye n'igikombe cy'icyayi cyahora ku 100 mu mazu y'uburiro kija ku 200. Kuri uyu wa gatatu Sosumo yaratanze toni 15 aho mu Kayanza, ariko rero abayikoresha babona ko ari nke ku matoni 100 yahora ahabwa iyo ntara ku kwezi. Mu buraruko bw'igihugu nyene isukari yabaye ikibazo gikomeye ku bayikoresha bo mu ntara ya Muyinga, hake cyane ishobora kuboneka igugwa amafaranga 3,000 cankarenga. No mu bumanuko bw'igihugu mu gisagara cya Rumonge isa n'iyabaye umuzi wibuye, duke tubonetse tugurishwa amafaranga menshi. Abaguzi bavuganye na Radio Inzamba bakemeza ko hari yishorwa mu kinyegero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara ya Cibitoki naho igiciro cy'isukari ahibonetse ni hagati y'4,000 n'4,500. Mu Ruyigi naho abanyagihugu bariyamiriza inyifato y'abadandaza b'isukari baza barayinyegeza.
Bacayidagaza ku giciro kirenze 2,700 warayageze ku 2,400 mugabo bahita babinyegeza. Ibihumbi by'isukari bakuravye bakarayo ko icyo bashobora kuvuga bagura ta sukari ihari. Turasabye ko bahari bavivuye inyuma.
Icyo kibazo cy'ubukene bw'isukari gisa n'icyananiranye izo biruko mu gihe ubushikiranganji bw'ubudandaji mu kwezi guheze kwa kane bari bagabishije guhana abadandaza bikika mu kiza. Ntiturashobora kuronka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji ngo agire icyo ashikirije.
Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ngo ntiyakiriwe nk'uko byari byitezwe. Albert Shingiro ngo yarigishijwe yongera yerekwa ko agateka kazira muntu mu Burundi katubahirijwe. Uwo n'umwihwezo w'umuhari MAP Burundi Buhire. Uwo muhari ukabona ko raporo y'urugendo yatanzwe n'uwo mushikiranganji ngo yagerageje kwiha agaciro kanini kugira ngo yerekane ko yagize urugendo ngirakamaro, ariko atari byo. MAP Burundi Buhire usaba ahubwo ko abaserukira Burundi mu bihugu bya Buraya bokomborwa. Ni nkuru dushikirizwa na Alexandre Niyongeko.
Umuhari MAP Burundi Buhire ubona ko impingi kiri ndende mu Burundi mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gihe urugendo rw'umushikiranganji Shingiro mu bihugu bitandukanye atakiriwe n'abanyacubahiro bo ku rwego rwiwe nk'uko byari byitezwe. Pacifique Emery Igiraneza arongoye umuhari MAP Burundi Buhire amenyesha ko naho byashitse akakirwa na mugenzi we mu gihugu cy'Ubusuwisi ari naho yahereje urwo rugendo. Albert Shingiro ngo yahawe icirwa cy'agateka kazi na muntu kuko ngo ico gihugu cy'Ubusuwisi citeguriye gufasha leta kugira yumve ko agateka kazi na muntu ari igihambaye.
Mu byo bavuganye harimwo ingene agateka ka muntu k'abakenyezi k'abana katubahirizwa. Aramubwira yuko Suwisi ishobora gufasha kugira ngo iyi leta yumve yuko agateka kazina muntu ari ngombwa. Muri make yagiye kwigishwa yarahamagawe ngo aganire n'umuntu bangana ibijanye n'ibintu byinshi by'igihugu cy'u Burundi.
Urugendo rw'umushikiranganje Albert Shingiro rwamushikanye kandi mu bihugu by'Ububiligi n'Ubufaransa, aho yagomba guhura n'abategetsi b'Ababiligi n'abarongoye ishyirahamwe rya Burayi i Buruseli, ahasanzwe hari icicaro c'ishyirahamwe ry'Abanyaburayi mu gihugu c'Ubufaransa, aho yari yashatse kubonana na mugenzi we, naho nyene ntivyashobotse. Ivyo ngo bikaba bifise insiguro mu bijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Emery Pacifique Giraneza arongoye umuhari Map Burundi Buhire asigura ko abarundi bayamaze bati amaboko ataresha ntaramukanya. Uwo arongoye uwo muhari akabona ko imigenderanire n'ibindi bihugu biboneka ko yatitutse, agasaba nyabona ko abo baserukira u Burundi mu bihugu vya Burayi cyo kimwe n'umushiranganje Shingiro bakwiye gukurwa muri ayo mabanga.
Bamwicaritse ku ntebe y'inyuma nk'uko abongereza babyita backbenchers. Nko kukubwira ati burarindira ntiharagera yuko uganira natwe. Mu Kirundi ngo amaboko ataresha ntaramukanya. Uwo mugani Shingiro nimba atarawuzi ndibaza yuko yawumenye. Ibi biragaragara yuko habayeho gusubira inyuma cane k'ubumenyi mu bijanye na diplomasi hamwe no kubana n'ibindi bihugu. Dufise abambasaderi i Paris n'i Bruxelles mu Bubiligi batigeze bategura urugendo rwujejwe diplomasi y'igihugu cabo ari nawe shebuja wabo. Ibi ni ibintu biteye isoni ku gihugu. Mu bindi bihugu biteye imbere n'ahandi bubahiriza abemera amakosa iyo yakozwe, aba babiri hamwe na Shingiro wonyine ubwiwe bari bakwiye gukugwa mu mabanga bajejwe.
Ubushikiranganji burongowe na Shingiro ukaba kuri uyu wa gatatu bwarasohoye itangazo ririmo icegeranyo cy'urugendo yagize mu bihugu vya Burayi kuva ku igenekerezo rya 2024 mu kiza kugeza ku wa kane rusama. Icegeranyo umuhari Map Burundi unegura ko atakirimo ati no guhoma amaso abarundi n'amakungu.
Arakoze Alexandre Niyungeko, ni naho amakuru twari twabateguriye kuri no wa kane aciye agarukira. Ndabashimire mwese mwadukurikiye, nshimire abamfashije kuyatororokanya. Kuri mikro yari Arisa Kimana, nkaba ndabifurije kugira umugoroba mwiza naho ubutaha.